nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwerewe neza nshuti namwe bakunzi ba Radio Nzamba gateka kawe kaze makuru yo kuri umunsi wa mbere turi kugenekereza rya gatanu myandagara umwaka 2024 amakuru twayateguriye tuyahere ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abarundi ba mu gihugu cha Zambia bababazwa nuko bataronswe ibyangombwa bibaha uburenganzira kugira barangure imirimo yabo muri ico gihugu ataco binona. Umukuru w'igihugu Baristo ndayishimiye mu rugendo yaherukamwe muri ico gihugu arabahumuriza ko ivyo bibazo bigiye gutorerwa inyishu. Imfashanyo y'ibifungurwa bingana amatoni 5,000 leta y'u Burundi iherutse guha igihugu cha Zambia bigizwe n'ibigori, umuceri n'ibiharage biragaragaza ko leta yiyobagije ubukene n'inzara byugarije Abarundi muri iki gihe. Mu ishyirahamwe Oricom babona ko u Burundi butaragera ku rwego rwo gufasha ibindi bihugu, ahubwo ayo matoni yari gufasha Abarundi benshi bugarijwe na kigoyi. Mu gisata c'amagara y'abantu naho abantu 37 nibo bamaze kumenyekana ko banduye umugera bita Barrière de Saint-Ange kugeza kuri uyu w'Imana ku igenekezo rya kane myandagara umwaka 2024 nk'uko biri mu bitegeko byemezwa n'ubushyirangane bw'amagara y'abantu. Iyo ngwara ikaba iza yaratandukiriye intara zitari nke z'igihugu. Saya gusa twabateguriye n'ayandi kwa guca kumba yange mukanya n'idonido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nasubiye kubaramutsa amakuru twabateguriye tuyahere mu bijanye n'umutekano muke. Aho umusore azwi ku izina rya Claude Nzobiturimana w'imyaka 18 yarayishwe arashwe n'abapolisi mu ijoro ryo kuri uyu wa Mungu muri komine n'intara ya Muyinga. Nkuko amakuru ava muri iyo komine abivuga, uwo musore yishwe mu gihe yari yagiye kwiba ibigori byegeranijwe ku rwego rw'intara mu kigo kiri ku mutumba Kinyota wa komine Muyinga. Abasanzwe barongoye ico kigo bavuga ko aho baboneye ko hamaze kwibwa ibigori bitari bike bingana ibiro 500 baciye basaba polisi kugira abacungire umutekano w'ico kigo. Mu ntwaro bavuga ko bagiye kugwiza amanama kugira ngo bahimirize abo barongoye birinde gukora ubusuma. Kadenza magateka kawe amakuru twateguriye arabandanya. Imyidogo ni yose mu Barundi ba mu gihugu cha Zambia bavuga ko bafashwe nabi cyane ku buryo bataronswa n'impapuro zibaha uburenganzira bwo kurangura imirimo itandukanye kugira bashobore kwibeshaho muri ico gihugu. Umukuru w'iyo Evariste ndashimiye mu kiganiro yagiranye n'abarundi ba mu gihugu cha Zambia mu rugendo yaherukamwo arabahumuriza avuga ko ico kibazo kigiye gutorerwa umuti. Edi Claude ninazwe.
Abo Barundi ba mu gihugu cha Zambia bavuga ko babajwe cyane n'ingene bafatwa nabi muri ico gihugu cabakiriye aho birirwa barafatwa bagapfungwa. Ikibabaje gusumba ibindi akaba ari uko batanafise n'uburenganzira bwo kurangura imirimo itandukanye. Icagiye kubatangaza kurutanu kubona bamwe mu Barundi barafashwe barapfungwa mu gihe bari bagiye gusanganira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahora mu rugendo muri Zambia, kandi bari bararitswe n'ubuserukuzi bw'u Burundi basaba umukuru w'igihugu kuganira na mugenzi we wa Zambia kugira bashobore kuronswa impapuro bakora imirimo itandukanye nk'uko umwe muri bo abivuga.
Abarundi rero tukaba twasaba umukuru w'igihugu ko yovugana mugenzi we w'igihugu cya Zambia bagashobora kuronsa Abarundi bakorera muri icyo gihugu impapuro ibemerera kubarangurira imirimo baba ariko barakora nk'uko mu Burundi abanyamahanga bahari bakora bidegembya n'abandi n'Abarundi bagiye mu mahanga, na cyane cyane abantu bari mu gihugu cya Zambia kuko ni abantu bafatwa nabi rwose. N'abantu umenga ntibafite ubuserukizi muri icyo gihugu. Ibikorwa bakora si ibikorwa bihungabanya ubutunzi bw'igihugu, ni ibikorwa biteza imbere ubutunzi bw'igihugu, ahubwo Abarundi bariyo bakaronkera ubuzima ndetse n'igihugu kigatera imbere kuko barariha amakori bakora ibintu biteza imbere igihugu.
mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yagiranye na bamwe mu Barundi bari bamwitavye arabahumuriza avuga ko hagiye gushingwa umugwi w'abarundi n'abanyazambia kugira bicara batore inyishu ico kibazo c'abarundi baba muri Zambia avuga ko ico kibazo cabo yakiganiriye n'abategetsi ibico gihugu kandi ko hagiye gushigwa umugwi w'ivyo bihugu kwari bibiri mu ntumbero yo gitorera umuti
Ezo wibazo twibe n'icyo kiri. Cyakirimo kandi Ande cyane kuko nyende mu nabi mfute nabo barabitubi. Hari abarundi batagira ibipapuro, hari abarundi bitubwa kandi bitubi. Aramuga bagiye bitubwa hariyo kwenda n'icyo kibazo. Rero ukuba muri zanzu wabwira yuko ari kibazo twaifa twafashe ku mutsi. Tukaza kuza tujye gushyiraho umugwi. Kutawa avuye mu Burundi no mu Bwonga bicare biyige ingeri ikibazo cyose cy'abarundi bari ngaha abantu neza
abarundi ba muri Zambia basaba userukira Burundi muri ico gihugu we yari jisho ry'umukuru w'igihugu kwitaho gusumba ineza y'abarundi baba ngaho muri Zambia no gukurikirana ibibazo byabo
tokiri mu gihugu cha Zambia imfashanyo y'amatoni ibihumbi bitanu bigizwe n'umwimbu w'umuceri ibigo n'ibiharage leta y'u Burundi iherutse gutangwa n'umukuru w'igihugu ku gihugu cha Zambia ngo no kwibagira cyangwa kwiyobagiza ubukene n'inzara byugarije abarundi muri kino gihe binegurwa n'ishyirahamwe Orukom mu gishinzwe kurwanya igiturire n'isesa kuwaje amatungo ya leta ryo ishyirahamwe rikabona ko ayo matoni yatanzwe yari gufasha abarundi batari bake bugarijwe na kigoyi bagasaba leta gushyiraho politiki nyayo irahe no gukingira umwimbu ukaguma mu gihugu kuko abanyagihugu bawukeneye cyane twumvirize Jean Claude Ndowimana n'umuvugizi w'ishyirahamwe Orukom
murazi ko kuvyukuri igihugu cyo Burundi kigize iminsi imyaka mu bukene butagira izina aho ibiciro by'ibifungurwa byose byaduze cyane cyane ibi bifungurwa by'imbumba rugo ibifungurwa abantu bakenera ku munsi ku munsi murazi ko abarundi kuvyukuri bugarijwe n'ubukene butagira izina bivuye ku myimbu yagiye iragina nabi kandi biturutse kwihindagurika gibihe nico gituma twasabye kera ishyirahamwe Orukom twabisabye kera yuko bugira politike itomoye yo gukingira umwimbu w'abanyagihugu ikintu cyose cimbutse ngaha mu gihugu kijanye n'ivyo gufungura yuko cogumizwa cuguma mu banyagihugu nyine kwaratakanze tusaba yuko atamwimbu woshoka mu bihugu duhanye imbibe kitavuze cyoco no kuwutanga biciye muri mwe bita cooperation kuko kuvyukuri tari nk'ikintu gihambaye cyotuma turonka igitoro cyangwa turonka amadovize dukeneye cyane kuvyukuri nta kintu kimwe cyosigura ingene umwembu ujabuka imbibe uvuye ngakira noneho abaguverineri barabuza cyane kandi nivyiza yuko abanyagihugu babo mu ntara batwara ivyimbugwa ahandi babitwara hanze cyanke bakabitwara mu yandi ma province ya kure babikura ruguru babimanukana n'ibintu bituma kuvyukuri ivyimbugwa bitaduga ku isoko bigatuma rero abantu bashobora kwirinda ikiza cinzara gusagurira ku mwimbu abagenzi ariko no kuraba yuko igihugu gifite ibyo gitanga n'ibyo gisigarana twebwe rero dusaba yuko ahubwo leta yo kwihutira gushiraho ico bita la politique protectionniste dusaba rero yuko umwimbu vuye mu bitegwa vy'abarundi wogumizwa mu Burundi
inzamba
kati nzamba hagateka kawo makuru twateguriye arabandanya mu gisata camagara y'abantu ku nkuru iciye ku masonga abantu 37 ni bamaze kumenyekana ko banduye umugera bita Variole du Singe no kuvuga ibihara by'inguge kugeza kuri w'Imana igenekezo rya kane myandagara umwaka w'2024 nkuko biri mu bitigiri byemezwa n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu iyo ndwara ikabiza yaratandukiriye intara zitari nke nka Muramvya Karuzi Ruyigi Bururi Kayanza, Bubanza, Makamba, Nagitega, n'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hakaba hamaze gutogwa abantu bashika 14 barwaye. Abategetsi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bemeza ko intara ya Rumonge ibangamiwe cyane kuko hari uruja n'uruza rw'abantu bava mu gihugu cya Repubulika ya Ntwaro Rusange ya Kongo ituma umugera bita Barrier de Stage no kuvuga ibihara by'inguge urwirana cyane mu gutuza umugera. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu busaba abanyagihugu gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni yamara icyo kibazo kigaruka kwikena ry'amazi rikibonekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu. Ishyirahamwe Rijidezo rikaba riheruka kumenyesha ko umuti urama ugiye kuboneka vuba ariko nta kirangaminsi gitomoye cyatanzwe. Tubandanye mu gisata c'indero, abanyeshuri barenga 5,000 nibo baheze ishure mu mwaka w'ishure uheze muri komine Nyanzalake y'intara ya Makamba. Amakuru ava mu buyobozi bw'indero muri komine amenyesha ko uko guheba amashure kuva ku bibazo bitandukanye, cya mbere akaba ari uko abo bana babandanya baja kurondera ubuzima mu gihugu cya Tanzania, ikindi naho ngo ni ikibazo cy'abana b'abigeme batwara imbanyi batifuza, abana nabo bakaja kurongorwa bakiri bato, ibituma benshi muri abo banyeshuri baheba amashure. Ikindi ngo n'ubuzima buzimvye butuma ababyeyi batagishobora kuriha amafaranga y'ishure abana babo. Ibyo bikibonekeza kenshi mu miryango y'abarundi bahungutse n'iyindi miryango ikenye cyane kuko usanga bakwa amafaranga y'abigisha babakutsa TV. Ishure rya komine Kabonga riri mu yakozwe ko cyane n'abanyeshuri baheba umwaka w'ishure ukabaheze. Iryo shuri rifite abanyeshuri barenga 60, abarezi bakabona ko hamwe ibintu byo gumuko byoruhira kugara imiryango yaryo kubera ubukene bw'abanyeshuri. Mu gusozera amakuru twabateguriye mu gisata cy'inkino, nk'uko byama ku munsi wa mbere umurundi kazi Francine
niyo mukunzi
kandi umunonotsi umwe kuri ndwi baserukiye Burundi muri za nkino mpuzamakungu Jeux Olympiques ziriko zibera mu gihugu cy'u Faransa asigaye akibandanya amahiganwa, abandi bose bakaba baramaze gusezerwa. Mu mupira w'amaguru umugwi Vitaro waraye utsinzwe na Musongati y'Igitega kimwe ku busa, ni mu rukino rwa kivukanye rw'umuntu mbere wo kwitegurira inkino z'imigwi yabaye ya mbere iwabo ku mugabane wa Afrika. Alexandre Niyungeko,
umurwi wa Vitaro wabaye uwa mbere mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru ryo mu mwaka uheze mu Burundi urabandanya imyiteguro y'urukino bazokina ku igenekerezo rya 17 z'uku kwezi kwa myandagaro na Young Africans yo muri Tanzania kuri uyu w'Imana kuri stade Ngoma Igitega. Vitaro yatsinzwe na Musongati FC igitsindo kimwe ku busa. Vitaro ikazofata urugendo kuri uyu wa gatatu ruzoyishikana mu izinga rya Zanzibar ahubwiye kubandaniriza imyiteguro. Tukiri mu mupira w'amaguru, kuri uyu wa mbere Bujumbura hatanguye ivyirwa byo gukariza ubwenge abahagarikiza impuzamakungu. Ibyo vyirwa vyatunganijwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, ibicishije ku ishirahamwe FSB ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, ikazomara iminsi 5 ababikurikiranye bakazoronka impamyabushobozi zo ku rwego mpuzamakungu. Ayo muri za nkino mpuzamakungu Jeux Olympiques ziriko zibera i Paris mu Bufaransa, kubananutsi indwi bari baserukiye Burundi umwe gusa ni basigaye akibandanya amahiganwa, uwo nawe akaba ari Francine niyo mukunzi umwigeme yiruka imetero 5,000. Uwo mwigeme afite imyaka 56 aturuka i Matana mu ntara ya Bururi. Ku munsi wa gatatu niho yaronka uburenganzira bwo gushika mu ihiganwa rya nyuma riba kuri uno munsi wa mbere mu ijoro, aho aja gusiganwa n'abandi batatu rurangiranwa harimwo uwuturuka mu gihugu cya Kenya, uwo muri Australia n'uwo muri Norvege. Kuguserukira ubushikiranganji bw'ugwaruka n'inkino ngaho i Paris, ubwo bushikiranganji ntibuhengeshanya gushyigikira abanonotsi. Samuel Niyubahwe ni umuyobozi mukuru ajejwe inkino na Karanga.
Ubushikiranganji ntibusigara inyuma kuza gushyigikira abo banonotsi. Nagomba ndabamenyeshe yuko buca bagenda muze, mwarabonye yuko habaye ibirori byo kurungikana nk'ubutumwa abanonotsi bari baje guserukira igihugu ngaha muri Jeux Olympiques. Mwarabonye yuko barose n'idarapo y'igihugu barishikirijwe na nyakubahwa umushikiranganji mu vyavyijwe hari mu nkino. Bijya byose byari kimenyetso cyerekana yuko turiko turashigikira abanonotsi bacu. Nibamenyesha rero yuko natwe dutera intege abanonotsi bacu tukabashigikira uko baba baje guserukira igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi.
Ariko abanonotsi bobo siko babibona kuko batahawe ubufasha bukenewe kuva mu myiteguro nkuko bishikirizwa n'umunonotsi Beric Cressus Ganira.
Bwira dushikana ntibazi ukuru twashitse ngaha, ntibazi yuko igihugu atakitadufashe bwira dushike ngaha. Je nta igihugu ntigeze kifasa bwira shika nka muri Jeux Olympiques. Go minisitiri yaje ngaha anye vraiment yadufashe neza mugurumva Jason ndi kumvuga yaje nkakora turi aha ariko hari ibintu twa twakoze twogera dushobora gushika ngaha anye siho bari bari guverinoma yaduhaye akabahasha ka Truasa mugabo uko kaje sindakagaya hari amakomisiyo menshi twagize Jason Olympique zeze narakime baduhaye uragashimwe kuko nyene kari ko abantu sinituza ngakora amahera tuza ngakubera dushaka ko igihugu kimenyekana kari gato ari kanini ataco baduhaye tubishimwe ko nyene kuko twayisakishije bikuye twe twarashitsa nibyo twe dushaka
mwomenya ko abandi banonotsi bose basezeye amahiganwa harimo babiri aribo Rodrigue Kwizera na Celestin Ndikumana basezeye amahiganwa kubera imvune gushika kuri uno wa mbere mu gitondo igihugu c'Ubushinwa nico kiza imbere mu bihugu bimaze gutwara imidari myinshi y'inzahabu kubyo gifise imidari y'inzahabu 41 kuri 50 bumaze kuronka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaza mu kibanza ca kabiri n'imidari y'inzahabu 19 kuri 72 yose zifise Australia iri mu kibanza ca gatatu n'imidari y'inzahabu 13 kuri 32 gifise na y'u Faransa bwatunganije izo nkino buza mu kibanza ca kane n'imidari 44 harimo 12 y'inzahabu gusa
Alexandre niyumwe ko arakenuye ntinonga haduce dusozerera amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwe bimwese mwayakurikiye Bonfils niyongere nariko ndabashikiriza ndabifuriza kuranirwa mu byanyu no mu banyu nshimira bose bagize uruhara ngo aya makuru aboneke nk'uko muyumvise na gahwana